Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranye na Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Munikije. Abanyapolitiki barabandanya gushikiriza aho bahagaze ku makuru yatangajwe n'abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga, avuga ko bashobora gutahuka mu gihugu cyabo.
Ndakuwa tagize barahamagaye makungu kugira ngo kubyerekeye by'ibihano byose byarabaye, harabaye ibintu byo kuremera makungu kugira ngo baronyise ingeko zaba igipolisi zaba za gisirikare, ibyo bikaba bitakunze.
Uyo ni Professeur Paul Nkunzimana, umukuru w'icubahiro umugambwe PTD, Parti des Travailleurs et de la Démocratie, umugambwe abakozi na demokrasi, avuga ko cyo yumvira ko cyo bacaratumye abahurikiye mu runani senareda bavuga ko bashobora gutahuka. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye imigambi ya Leta y'u Burundi yo kwamirira kure kiza cya Ebola, hamwe n'inkuru y'impunzi z'abarundi bari ihuye mu Rwanda bashima uruhara Radio Ijwi rya Amerika yagize rwatumye baronka uburyo bwo kurihira amashuri abana. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru bavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abaganga batatu b'abakongomani bagirizwa iyicwa ry'umuganga mugenzi wabo yakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS yari mu bikorwa byo kurwanya ikiza cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barafashwe n'ubutegetsi, nk'uko byashikirijwe n'umucamanza wa sentare ya gisirikare ejo ku munsi wa gatatu. Dr. Yamuka muri Kamerune Richard Valeri Muzuko Kibunge yishwe arashwe itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu gitero ku bitaro byo mu gisagara cha Butembo mu buseruko bwa Congo. Abo baganga bose kwari batatu bagizwa kuba baratunganije inama kugira babone akaryo ko kwica Dr. Muzoko. OMS ivuga ko Muzoko yari yarungitswe mu murwi w'abaganga bari bagiye gufasha kurwanya Ebola yateye mu kwezi k'umunani umwaka uheze muri ako karere ka Kivu y'uburaruko. Inyuma yicwa rya Muzoko mu kwezi kwa kane, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom yavuze ko batazotekerwa n'ubwoba ariko bazobandanya igikorwa cyabo gushika baranduranye n'imizi Ebola muri ako karere. Igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi HCR gishikiriza ko kibabajwe n'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka y'igihugu cy'u Butaliyano yo guhana bikomeye ubwato hamwe n'abantu bakora ibikorwa byo gutabara bimukira mu ibahari Mediterane. Iryo tegeko rishasha rishobora gucira amande angana n'umuliyoni urenga w'amadolari y'Abanyamerika ubwato bwose butabara bimukira bwinjira mu mazi y'Ubutaliyano. Kukirenzaho ubwo bwato bukazoca bunafungwa. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko iryo tegeko rishasha ry'Ubutaliyano riteye amakenga akomeye mu gihe ibihugu bya Buraya byahagaritse ibikorwa byo gutabara. HCR ivuga ko atamutekano w'impunzi zisubizwa mu gihugu cya Libya. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bashikiriza ko bafashe abimukira tagira ibyangombwa mu mukwabu wakozwe ku munsi wa gatatu ejo muri Leta ya Mississippi mu bumanuka bushira ubuseruko bwa Amerika. Ni ishyirwa mu ngiro ry'ingingo Perezida Donald Trump yatangaje mu gukurikirana ababa muri Amerika mu buryo butubahirije amategeko. Benshi mu bafashwe n'igipolisi kijeje gukurikirana urujya n'uruza no gucungera imipaka nabamuka muri Amerika y'ubumanuko bavuga icyesipanyoli nk'uko abategetsi babishikiriza. Mu kwezi kwa gatandatu Perezida Trump yanditse ku rubuga Twitter ko abo bapolisi bagiye gutangura gutahukana abimukira binjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump aherekejwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump baragendeye ibitaro birimwo abacitse ku icumu mu bwicanyi buhitiye mu mareta ya Ohio na Texas. Perezida yaririnze kujya mu bibanza aho iryo bara ry'ubwicanyi kivunga ryabereye hafi y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton hamwe no ku isoko rya Walmart muri El Paso, hose hakaba hiciwe abantu 31. Ijo vibanzu kwa ribibiri, ejo kwa gata tuvyari mgo, imiere kano ya batari bane yezelejwe nurugendo kwa President Trump, basa bako hoba kugenzula nugu subira mgo amategeko ahubule nganzila wanya Amerika gutunga inhoho. President Trump mbele gufatu gurugendo, ya bugia amesha makuru ko amajambo yi watariyo atuma haurugwa nguru hama galira abitu kwa jingho gusasikinganda muibanza vyo gusumira mgo, vyo kuine zereza mgo, muma sengero hamge na mashure. Ibihumbi by'abanyagihugu barakoze imyerekano ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa gatatu bashikikira Perezida Nicolas Maduro inyuma y'iminsi ibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bikomeye igihugu cya Venezuela. Abanyamakuru i Caracas bavuga ko benshi mu bagize iyo myerekano bari abakozi ba leta hamwe n'imihari y'ugwaruka rwegamiye ubutegetsi. Leta ya Trump yarabugije amashyirahamwe yose yo muri Amerika hamwe n'abantu kugatwe kabo gukorana business na leta ya Maduro mu kugondoza ngo ave ku butegetsi.
Urakoze Aloyiza ku makuru hije kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara abandanya kumviriza iradiyo hijwe rya Amerika isanganire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushaka kandi no kudukurikirana ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Muri iki gihe mu Burundi havugwa amakuru y'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bashobora gutahuka mu Burundi hamwe n'amakuru y'umuhari usaba kwinama mpuzamakungurije umutekano ku isi iremera leta y'u Burundi kugira ngo isibishe amatora atekanijwe mu mwaka w'2022. Hari n'abarundi b'abanyapolitiki bavuga ku bibazo vya politike biri hagati y'abarundi bizotorerwa umuti n'abarundi ubwabo kwa mashirahamwe hamwe n'inteko mpuzamakungu atamahoro bizozana mu Burundi. Professor Paul Munzimana umukuru w'icyubahiro umugambwe PTD twunge urunani atangura avuga ico yumvira catumye bamwe muri abo banyapolitike batangaza ko bazotahuka mu Burundi.
Ndazo ko bari ko barondera ukuntu boshora ku gondoza karere kugira ngo baremere ubutegetsi bwo muri iki gihugu kugira ngo ukuntu bokwemera kugira ngo bashobore tuvuge ku kurekura gatoyi kugira ngo bashobore kwemera yuko baje matora. Nibaza kandi yuko n'ivyo biba bijanye no kuzekiye ntwaro yo mu Burundi. Mabona yuko mu iminsi iheze Faransa bafashe ingingo yuko tubegura kuzekiye ibihano byafatiwe Abarundi. Nibaza yuko nabo nyine boshobora kubaturera kuko ibintu za politiki si ibintu vya mabi biboshe. Nabo nyene aza ko bashobora kurekura kugira ngo barabe yuko ibihano Union Européenne bafatiye yuko bashobora kurekura.
Murashobora kudusigurira ivyo muvuze ko abo banyapolitiki bashobora kuba basanze bashitse mu bihe bidahita ni ukuvuga iki?
Ni ukuvuga yuko ibihe bidahita nibaza yuko ari kuko uko ibintu vyagiye biragenda vyagumye bihagaze ahandi. Urabona ndako batagize barahamagaye amakungu kugira ngo kubikire vy'ibihano vyo vyarabaye harabaye ibintu vyo kuremera amakungu kugira ngo baronyice indeko zaba ez'ipolisi zaba za gisirikare jo bikaza itakunze nibaza yo yuko inzira zose bo baragerageje yuko tashobotse
muri cyo gihe muvuga ko hari inzira zitashobotse hariho umuhari mushasha map Burundi buhire wowo ufashe eka ingingo zari zafashwe niyo mihari yindi eka nizo na nizindi ingingo isaba inama mpuzamakungu jeje umutekano amahoro n'umutekano ku isi kuremera Burundi kugira ngo Burundi bwigize kure amatora eka busirisha amatora eka uyo muhari uravuga kandi ko n'inteko zikwiye kurungikwa mu Burundi ako kamo katewe n'uwo muhari koko mukavuga kwiki muri iki gihe
ego murakoze je nibaza yuko uwo muhari map Burundi buhire nibaza ko ata kintu gishasha wuzanye kuza abandi bose bari bagize kuko nashaka cyane ngo kuvyekeye ibihano yewe ndabona yuko ibihano cy'ukuri na ntishobora kwemera abategetsi ahubwo ibihano byononera abanyagihugu ahantu hose habaye ibihano nk'uko murana ko vyeze ibihano bifatwa ni igihugu cya Amerika ku isi yose ibyo bihano nuvuga abantu bari hejuru kuvuga abategetsi ibyo ntibakora ko na gatoyi naho rimwe na rimwe usanga bavuga ati ngo amatungo yabo ngo turayafashe n'ibindi ariko icyo ibyo nta na kimwe biragira ibyo bakenera bazokoma babironka ibihano misi yose bifata rero abanyagihugu hanyuma nizerekerazo inteko nazo inteko kuzukuri nk'uko mbeje kuvuga ku byerekeye ibihano no ku nteko nayo nicyo kimwe inteko mpuzamakungu nta na rimwe zigeze zizanira inyishu ku ngorane abanyagihugu barimo cyane na leta yonyine urareba barava muri Somalia naho bavuga yuko bari kuja kuzana ngo amahoro n'umutekano nta mahoro byiza aboneka gushika n'uno munsi ahubwo na leta nayo nyene ntayikihari murabe nko muri za South Africa n'uko muri Mali n'uko nta amahoro byiza aboneka muri Libya nta mahoro byiza aboneka kandi muri za Iraq ni ukuvuga yuko ibyo byose usanga by'ukuri icyo bigamije kwari ukudendura n'akantu kuba kagisigaye
tukivuga kandi kwitahuka ry'abanyapolitiki b'Abarundi turi kumwe na ku murongo wa telefone na Dr Jean Minani arongoye urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi mwiriwe neza Dr Minani
mwiriwe
neza murashaka kutubwira akanya ni gatoye cyane rwose muduhe inshu ngufi ngufi murashaka kutubwira mu kanya gatoye niba mugifise umugambi wo gutahuka mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi yobaha ibiganiro nk'uko mwavuze
nk'uko twabitangaje twebwe muri Senared turifuza gutaha turifuza no kuja mu matora ariko nk'uko twabivuze ndushaka kuruhinda dushaka ko kugira ngo dushobore gutaha cyangwa tuje mu matora twabanza tukaganira na leta y'u Bujumbura abari ku butegetsi Bujumbura tukavugana neza kuryo twotaha ukujyo twoja mu matora
ibintu bitashobotse Dr Binani mu myaka nkine iheze bizoshoboka muri iki gihe
nibitashoboka naho birwa aravuga ku radio ngo barashaka ko dutaha bizoboneka neza ko kwari kubesha ku radio n'abahura bose babwira ko bipfuza ko aho batavuga rumwe b'abanyepolitike bahunze bashobora gutaha rero ntibahabyanga ko tuganira kuko nta wutaha umuntu wo mwavanye ntimushobora gusubira na mutaganiriye
ego mereka ndakumvishe bimwe mu by'umunyapolitiki umwe atavuga rumwe na leta yashikirije ku mvo yibaza ko zoba zatumye urunani Senared rushaka gutahuka
mu Senared abarongo ba Senared bashaka gutaha mu Burundi kugira ngo baze mu matora y'2020 kandi hariho kugenda kuri bamwe bivuga yuko hariho imitahe iberekeye nibaza yuko ibyo byaba biva yuko iyo myaka yose yaciye irengine yuko babonye yuko ahantu bageze ariho basise ku nzira idahita bo ni ukuvuga yuko ibihe bidahita inzira idahita nibaza yuko nibaza yuko ari kuko uko ibintu byagiye byagenda kuzagumye bihagaze ahandi urabona ndako batagize barahamagaye amakungu kugira ngo kubikurikiza by'ibihano byo byarabaye harabaye ibintu byo kuremera amakungu kugira ngo barungike indeko zaba izipolisi zaba za gisirikare ibyo bikaba bitakunze nibaza rero yuko inzira zose bo baragerageje yuko tashobotse
Dr. Minani mugira icyo mumwishura Professor Paul Nkunzimana
sinzi yuko ari umunya politiki atavuga kimwe na leta ariko nashaka kumwishura ko umunyapolitiki ahari hose arabanza akaraba ahashitse n'icyo ashaka twabema ntitwarushe kubera ubuhungiro n'ibyo ubuhungiro buraruhisha ni uko tubona ko kuko twebwe mu cyo twamye tuvuga cyose ko twamye dushaka gutaha igihe cyose kandi nta muntu w'impunzi adashaka gutaha nta muntu w'umunyapolitiki adashaka kujya mu matora
akamumotera
nicyo gituma tuvuga tuti turashaka gutaha ariko tubanza kuganira nta mwaka n'umwe tutigeze dusaba ibiganiro nta gihe na kimwe tugeze dusaba ibiganiro kandi naho bukwanka tuzokwama tubisaba kuko nta yindi nzira ihari atari uko twicara hamwe baganira
Dr. Jean Minani ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Tukiri mu Burundi kandi mu gihe ingwara ya Ebola igeze ku marembo ya Goma mu buseruko bwa Kongo leta y'u Burundi yemeza ko iteguriye kurwanya icyo kiza umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana avuga ko hamaze kubakwa ikigo ahitwa ku mudugudu mu ntara bubanza mu burengero bw'igihugu kandi ko n'icanjo z'abakorera ku mipaka u Burundi buhana na Kongo n'u Rwanda cyo kimwe n'abakora mu bitaro n'amavuriro biri mu turere twegereye ibyo bihugu ziri mu nzira n'inkuru ya Eloge Burikaneza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika inayoruri mu gihugu cya Kenya
mu Burundi turiteguye kandi twama tugira amanama icya mbere nuko amavuriro ari mu burere 22 bw'ubuvuzi no kuvuga ahegere ikihugu cya Kongo ku mafrontiere y'u Burundi n'u Rwanda harigishijwe abaganga ingene bategerezwa kwitaho ingwara zandukira muri rusange kandi twarashizeho imigwi igizwe n'umuganga yabinonosoye umuinfirmier wize laboratoire n'umujejwe isuku mu bitaro byose abo twarabigishije ingene bateza kumenya ibimenyetso by'ingwara ya Ebola ikamere y'ibindi bimenyetso by'indi ngwara kugira ngo naho atoba hariya kuri frontiere babonye umuntu mu bitaro afise ibyo bimenyetso bashobora kumubona kandi bamutunganiriza atandukije abandi hanyuma ba frontiere naho nyene abaganga bari ku kivi abene gihugu binjira bava muri Kongo bose turashobora kubapima tukona yuko atangorane hagize uwo abona ko ubushuhe naho byavuye ku indi ngwara naho bari malaria utumufata nk'umuntu twiketse ku iyo ngwara cyo ituma mu minsi yahera hari abantu bace bagira ubwoba bumvise ati hari umuntu ubiketse ko Ebola ntibariyo ikiza nuko dufise ubuhinga bwo shora gupima neza tukamenya tuti iyi ni ingwara ya Ebola cyangwa si ingwara ya Ebola ikindi nuko twese twabwiye yuko turiko turategura ikigo tuzoshoboramwo kuvuriramwo umuntu twiketse ko ingwara ya Ebola cyangwa n'izindi ngwara zandukira zivyaduka cyo kigo rero turamaze gushyira ikigo muvuga kifata kibanza hariya ku mudubugu turemeza neza yuko mu minsi 10 kizoba gishobora kwakira neza uwo twatwiketse kuri iyo ngwara reka n'ibindi twarabikoze hanagire ngaruke ku ncancu zigenewe bajya abaganga na bajya abantu dukorana bajya abapolisi bo ku mbibe ivyo navyo nyene twamaze gushiraho ibisabwa na cyane cyane yuko abazotanga izo ncancu bamaze kwigishwa barazwi abo tuzoha izo ncancu ku rugezo rwa mbere barazwi ubure turindiriye yuko izo ncancu zishika vuba kugira ngo dutangure icyo gikorwa dukingire abo basanzwe bakora hajya ku mafrontiere abakora mu bitaro birimo ubwo burere bw'ubuvuzi n'ababwiye
banywanye bakunzi bejwe rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Dukubitire mu gihugu cya Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikampi ya Nyarugusu zidogera uraro rw'abatari bake budashemeye. Ni mu gihe usanga umuryango w'abantu cumi uri mu kazu k'ibyumba bitatu gusa. Umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yaragendeye iyo kampi ya Nyarugusu kwirabira icyo kibazo.
Ikibazo cy'uburaro ni kimwe mu bihangayishije zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuva mwaka w'2015. Ni mu gihe zidashoboye kwiyagurira ayo mazu kubera kubura ibikoresho bisabwa gusanura amazu. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro cy'i Amerika zivuga yuko hari abakiba mu mahema kandi bafite imiryango minini. Ibyo rero bikagira ingaruka mbi ku batunze imisore n'abigeme bakuze.
Nukuri igihe duhungiye twahawe inzu ntonto kandi ugasanga uhawe inzu y'imetra karorero nka zitatu kuri zitandatu, kandi nazo benshi bafise gushika muri kino gihe, ariko ugasanga ufite umuryango munini nk'uw'abantu cumi, kandi muri abo bantu cumi harimo abana bakuze b'abahungu n'abakobwa. Rero byadutera ibibazo byinshi, ryaba mu kazu kangana gutyo uri kumwe n'abana b'abahungu n'abakobwa bakuze, ari naho usanga kenshi hava n'ibibazo by'abana benshi guca bajya mu bintu bitameze neza.
Baduhaye inzu ntoye mugabo ubatse mu nyuma bahenzo zihuze, nuko badutemberera kugira ngo kwizo nzo baduhaye ntidushobora kuzikwigwamo nkuko dufise nk'abantu usanga ari beshi cyane.
Jewe iyo kwajya amazu ngaha mu nkambi mbona ari ibintu bigoye cyane, kuko hari abubakiwe hari n'abatubakiwe ngo simpunzi. Ndabye hariho nk'ibice bimwe bimwe abantu batubakiwe amazu usanga kiri mu gatente yaje saronka mu 2015, n'abandi bubakiwe inzu nk'amazu namwamwe. Niyo mpamvu rero yabo warose inzu ntoyi bati sinumba ko yopuka ngo yaronse nto hari uwabuze n'iyindi ari mu gatente.
Kacu sanga rero ni ngorane kandi tudashoboye kurarana na papa canke na mama, twugusanga dufise nk'imyaka 17-18. Ivyo bintu biratubabaza cyane, umengo ntituri cyo kimwe nabandi.
Ishyirahamwe NRD ryo rigenewe gikorwa cyo gusanurira amazu impunzi, ariko bivugwa yuko hari bamwe basanuriwe n'abandi bidoga yuko batarasanurirwa kuva bashitse mu nkambi. Igikorwa cyo gusanura amazu nticyoroheye impunzi kubera ibikoresho bisabwa atarakazi koroshye kubironkera mu buzima bwo mu buhungiro.
Bo nokuri biratugora cyane kugira ngo umuntu ashobore kwagura akazu kugira ngo arobikunda ronke ahashira abana, kuko bidusaba ingufu nyinshi ari nkuko gufyatura urashobora gufyatura ego, ariko bica bisaba ko uronka ibiti cyangwa ukarondera ihema, uburyo nabwo ntibuvyemera nta mahera dufise, bidutwara ingufu nyinshi kwa bamashirika nayo na icyo kibazo twarakiyatuye ntacyo badukoreye cyo kubyumvira ku bantu bafite imiryango minini minini ngo bagure batwagurira inzu cyangwa bakongera gahema. Usanga rero bidusaba ko tugurisha twatuniye turonka kagafuna twadushaza, hanyuma rero umuntu agaca yifunga mu kurya akarya rimwe ku munsi.
Kuvuga ko inzu imaze kuba nto umuntu ari yaranja akubaka agafyatura amatafari aho naho icibomoka kubera buzi bisakazo ntari buje mu ishyamba guca ibiti guca ivyatsi agiye bakamufatira inyuma caja mu gasho kaja mu buroko ntaco umuntu ashobora kwishoboza
biti bigwa inyuma y'inkambi naho ni habi ngiye nabi uhurirayo n'abajambazi yabicanyi canke abajeje umutekano bakagufata bakagukira nabi bakagufunga cyangwa bakagucamande amande ntuyaronka rero nibibazo byinshi bituma abantu benshi roba hitamo kuguma mu nkambi muri uko tuzuri toto nyine babahawe naho babafise imiryango yarikwe kuronka ivyumba byabo nk'abana bakuze ariko bakemera bakabantu ko nyene mu kazu ka kimetro zitatu kuri zitandatu urumva kabari gatoya gose aho nyene bigaca bisaba ko acana hanze ntagacanamwe n'ukuri nibibazo byinshi duhura navyo iyo uri kura uriyumvira gusana kwagura inzu uhura nibibazo byinshi gose
kubwizo mpamvu basaba ishyira hamwe mpuzo makungu gita ku mpunzi CR na NRD rijeje amazo mu nkambi kubagarukirako
kucombona no saba no saba ko nk'amashiramwe asanzwe akurikirana impunzi hacane cane UNCR ifadikanije n'amashiramwe yahaye ubuzi ko yoziraraba impunzi zose zikabaco kimwe kuko ari impunzi umengo yari bagiwe cane gose ko boza baratemberera abantu inzu ku nzu bakaraba ati uyu muntu ntakuye kubana naba bakabagaburira afise n'abana bakuze bakamupimira inzu naho yokubaka bakamwa n'ibisakazo
ico no basaba ubwa mbere nuko bo dutemberera bakatura nk'abantu bafise imiryango myinshi myinshi bakaraba nk'ahantu dutuye aho tuba kuko ngaho turafafitira ibibazo tukibaza mbere yuko abana dutaye batanatuzi hariho usanga hari abana bato bato kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 10 no kuva ku myaka 10 kuduga usanga umuhungu n'umukobwa batararana niyo mpamvu rero turiko turasaba kugira ngo baduhe nk'inzu zikuze kandi bibuke no kudutemberera cyane barabe twebwe batanguye kubakira mu nyuma biratubabaza cyane
nuko bo kwama bumva kandi bakitwarika akamo tubatera abantu b'imiryango minini minini nibaduhongere uduwinguvu batufashe basa umuntu nyamba yogurisha twakogafu nubwo bushedza karonka ibiti amashyira hamwe na yadufashe akogahema kongere ko akazu k'abana pembeni muri iyo poroti tuba twarahawe agahema tugahabwe n'inshiri nicyo cyonyine no hanura ayo mashyira hamwe nta kindi
impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri zo hari zaronkeje inzu z'amabati n'abandi bahawe amahema muri 2015 na 2016 kuvubwo ntizirasanurirwa kandi naho imiryango yazo iguma yiyongera mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu kanya gato turasozera ibiganiro byacu, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikirije. Twabwiye cyane cyane ku byerekeye ibibazo by'abanyapolitiki mu Burundi, ika umugambi w'abanyapolitiki b'abahanze ugutabuka mu Burundi. Tukaba twaronse abantu bagira icyo bavuze kuri uyu mugambi. Twavuze kandi no ku migambi ya Leta y'u Burundi gukinga kugira ngo ikiza cya Ebola cyadutse muri Congo ntigitandukire u Burundi. Nshuti rero mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashe mu bw'ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Mokubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Reka kandi dusubire tubibutse ku ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 hamwe no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Turabashimiye rero inshuti mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.